Eri Necmi de America. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. Turaramukije inshuti mwese dutanguranye ibiganiro byo muri kitondo ku munsi wa gatanu itariki 25 z'ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2016. Kuri mikoro muri kitondo muri kumwe nanje Fidel Niyongabo.
Bwiza wanda kubwire uko umuntu wande ateza kwana gatakazi na muntu aba ari leta kuko leta icyo gihugu nibinga kuyitoteze abanyagihugu icyitwa gukingira.
Uwo ni umuyobozi w'ishyirahamwe APRODEH Pierre Claver Mbonimpa avuga ku byo yashikirije mu nama igiri ya 31 y'ishami ry'ishyirahamwe ONU rigerwa agateka ka muntu yarangije ibikorwa byayo ejo ku munsi wa kane i Geneve mu gihugu cy'Ubuswisi. Inkuru n'ayandi makuru tubafitiye turayigaruka ko mu kanya. Yamara reka dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino tugiye gushikirizwa na mugenzi wacu Aloys Bigirimana. Waramutse neza Aloys.
Mwaramutse Fidel, mwaramutse namwe inshuti z'ijwi rya Amerika. Aya makuru avuga ijya nino tuyahere mu Bufaransa. Igihugu cy'Ubufaransa cyatangaje ko cyafashe umugabo kivuga ko yari mu mugambi wo gutera Ubufaransa afatanije n'abandi. Umushikiranganji w'Ubufaransa w'intwararo mu gihugu hagati Bernard Cazeneuve yamenyesheje ko uwo mugabo yafashwe ejo ku munsi wa kane afatirwa mu mihana y'ahitwa Argenteuil, ni mu buraruko bushira uburengero bw'umurwa mukuru Paris. Cazeneuve yamenyesheje ko atakigaragaza ko yoba afise uruhara mu bitero byabaye Paris canke i Bruxelles. Cazeneuve atangaza kandi ko kuva mu ntango z'uyu mwaka abantu 75 bamaze gufatwa, nabo abashika 28 bamaze gutabwa mu mvuto. Mu gihugu cya Repubulika ya Kongo, umusirikare wa leta afise ipete rya generale ahamagarira abanyagihugu kugumuka ngo banke ibyavuye mu matora yahaye intsinzi perezida w'icyo gihugu Denis Sassou Nguesso. Ibyo generale Jean-Marie Mokoko yabibwijwe rya Amerika ejo ku munsi wa kane inyuma yaho umushikiranganji w'intwaro mu gihugu hagati w'icyo gihugu atangarije ko Sassou Nguesso yatsinze ku majwi 60% mu matora yabaye kuwa Mungu. Generale Mokoko yavuze ko amajwi yatangajwe atariyo. Gushika ubu leta ya Repubulika ya Kongo ntacyo iravuga kuri ivyo Generale Mokoko yashikirije. Mu gihugu cya Sudani y'Amajyepfo, perezida w'ico gihugu Salva Kiir yakuye mu mabanga umushikiranganji wiwe ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu yaramaze amezi 27 muri ayo mabanga. Perezida Kiir ntiyavuze icyatumye akura uwo mushikiranganji Barnaba Marial Benjamin kandi ntiyanamusubirije. Iyo ngingo yafashwe inyuma yaho hari abari ko bamusaba gutanga imihoho bamwagiriza ko yasohoye amabanga yuko intara ya Abei igwiriyemwo ibitoro atari ubutaka bwa Sudani y'Epfo. Uwo mushikiranganji ubwiwe aremeza ko ico atari cyo yahowe. Marial amesha ko yoba yazize ko ashigikiye ko iyo ntara yo kwigenga ko ariyo yonyene yo kwihitiramwo yuko yo kwiyunga na Sudani canke ikiyunga na Sudani y'Amajyepfo. Iyo ntara ya Abei yamye igwanirwa n'ibihugu bya Sudani hamwe n'igihugu cya Sudani y'Amajyepfo. Naho mu gihugu cya Kamerune, abanywanyi ba perezida w'ico gihugu Paul Biya bariko bamusaba ko yo kongera kwitoza kurongora igihugu mu yandi matora. Abatavuga rumwe nawe baciye bihereza amabarabara ejo ku munsi wa kane bavyamirira kure mu kuvuga ko imyaka 34 amaze ku butegetsi ikwiye kugira abisabandi. Perezida Paul Biya wa Kamerune yahinduye ibwirizwa shingiro ry'ico gihugu mu mwaka wa 2008 akuramwo ibiringo byo gutwara. Perezida Biya afise imyaka 87 n'umukuru w'igihugu agira kabiri muri Afrika afise imyaka myinshi inyuma ya perezida wa Zimbabwe Robert Mugabe. Amatora y'uyu mwaka y'umukuru w'igihugu muri Kamerune ategekanijwe mu mwaka wa 2018. Inyuma yaho habereye imigumuko muri Burkina Faso yakuye Blaise Compaoré ku butegetsi mu mwaka wa 2014, abatari bake bibaza ko abandi bakuru b'ibihugu barambiye ku butegetsi muri Afrika baca batinya bakabisa abandi. Ariko siko byagenze, akarero naka perezida nka Museveni wa Uganda na Denis Sassou Nguesso wa Congo bongeye kwitoza kandi batahukana intsinzi. Na perezida Kagame w'u Rwanda na perezida Idriss Deby wa Chade nabo nyene biraboneka ko batiteze kubisa abandi ku butegetsi. ibihugu vya leta z'umwe za Amerika no Burusiya vyasabye ko hotegurwa integuro y'ibwirizwa nshingiro rishasha y'igihugu cha Siria. Ibyo bihugu byemeranije kandi ko bigiye kugondoza leta ya Siria n'abatavuga rumwe nayo ngo barekure imbohe zose za politike bafashe cyane cyane abakizwe n'amagara. Mu nama yabahujeje ku munsi wa kane i Moscow, press secretary wa leta z'umwe za Amerika na perezida w'Uburusiya Vladimir Putin bemeranije ko gukorera hamwe kwabaye hagati y'ibyo bihugu kwatumye intambara yo muri Siriya hagarara. Kerry amesha ko rimwe na rimwe habaho guca kubiri n'amasezerano yo guhagarika intambara, ariko akavuga ko babikurikiranira hafi. Mu gihugu cha Bosnia Radovan Karadžić yahoze hari umutegetsi w'abaserbe bo muri Bosnia yagiwe ku munsi wa kane n'icyaha cy'ihonyabwoko n'ibindi byaha 9 yaciriwe umunyororo w'imyaka 40. Sentare mpuzamakungu mpana byaha yashiriweho icyahoze ari Yugoslavia yasanze Karadžić yari yagize ubwicanyi bugayitse cyane muri ico gihugu.
Urakoze Aloyis ku makuru heje kudushikiriza, turasubira mu kanya gato. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC, umwanya w'amakuru iyo mu karere. Inama isanzwe igiri ya 31 y'inama y'ishyirahamwe ONU ijejwe agateka ka muntu yarangije ibikorwa byayo ejo ku munsi wa kane i Geneve mu gihugu cy'Ubusuwisi. Zimwe mu ngingo yafashe nuko hobaho gukingira abaharanira agateka kazi na muntu. Yamara leta y'u Burundi n'ibindi bihugu bitanu birimwo Uburusiya, Ubushinwa, Venezuela, Nigeria na Cuba vyatoye kudashigikira iyo ngingo. Pierre Claver Mbonimpa ayoboye ishyirahamwe APRODH rijejwe gukingira agateka ka muntu n'uburenganzira bw'abanyororo mu Burundi yari yitavye iyo nama. Yabwiye mugenzi wacu Frederic Nkundikije ukugene abona iyo ngingo.
Ego iyo ngingo ya 38 isaba yuko abategeka agateka ka muntu bokingirwa. Nukuri Burundi nabwo nyine bufa kwirengagiza mugabo bwarayinzeko cyane, kuko urabona abari bacuye kubona agateka ka kinyamuntu mu Burundi benshi baratotejwe bahunga, mbere n'ukwicwa na jewe ndimo ndakwa kwicwa. Ariko jewe nagira nti ko babona yuko amakungu yose asemera ati abacuye agateka ka kinyamuntu ntibakingikwe, n'ivyo bihugu vya Rutura, Uburusiya n'Ubushinwa nabo nyine ntibaga yuko abajeje bagateka ka kinyamuntu bakingikwa, ahubwo ingingo zifatwa kimwe kimwe kugira bagondote Burundi nivyo bagomba gushigikira nabo nyene kubera inyungu zabo. Ariko turabona buhoro buhoro yuko ariko baravyumva, nkagira nti kw'isi yose nta muntu arwanije abaharanira agateka ka kinyamuntu ngo bagire aho bashitse. Nyarwanda kubwira yuko umuntu wa mbere ateza kurwanira agateka ka kinyamuntu aba ari leta, kuko leta y'icyo gihugu nibinga kuyitoteze abanyagihugu icyitwa gukingira.
Murashaka kutubwira ikintu mwashikirije turazi ko mwari muri iyo nama, ijambo mwashikirije ryari ryibanze kuki ahanini?
Ego mu mezi atarenga atatu bihuje ikibazo cy'u Burundi inshuro zitatu nyine. Ariko bwa nyuma cyatunezereje ni uko abaserukiye leta ariho bari babitwashoboye kuvugana tukicarana, hanyuma bashikirije ingene cyagata akatina muntu kwifashe amanaje baramakanya ku izina ry'amashyirahamwe ndashikirije ibindi bintu byifashe. Ni ukuri leta na twebwe ntitwahujije, kuko leta ntiyemera ibiko biraba yuko ari ubutegetsi bubikora. Rero kuko abantu benshi bapfuye ikirenga rero nagize nti ni ukuvuga ibintu birateye agahinda, hakaba ariho abantu banyujwe, hakaba ari ibinyobwa rusange. Icyo nyine twashimye icyago cyane cyane, hanyuma ndashyigikira yuko byose biterwa n'ukudahana. Ariko rero abo muri leta bagerageza kwiyeza, ariko ibihugu byinshi byose kuko ibihugu bishyika 40 byose byavuze bose barabiyamirije bajya batagata ka kinyamuntu karahungabanye mu Burundi, kiretse igihugu cya Congo tuhanimire cyonyine niyo cyameze nk'igishaka kubashigikira. Ariko rero nagira nti ntibirarengerana, Nabwindi bakenye bikubitagashi bake kwibahorana bake mu biganiro twese turondera inyungu y'igihugu kugira amahoro agarutse mu Burundi aho niho tewe nari mpagaze
tugarutse ku byerekeye agati akazi na muntu amakuru atangazwa mu Burundi ubwicanyi bwa ku mpande zose ivyo bintu umwe bwese ko mwabibona
yego nicyo gituma jewe nashikirije nibyeteranye twagiye turakora ndabereka yuko abica batavamwe gusa nabashikira ibihano vyabishwe n'abapolisi abishwe n'abasoda abishwe n'abantu bakora mu biro bikuru vy'iperereza ariko igipolisi gikokiye umukuru w'igihugu ndabashikiriza n'abishwe washaka n'abasivili mbere n'abantu bitwaje ibigwanisho ivyo bihano vyose nabibashikirije kugira ndabereke yuko abantu bose kugira batse baricana hagati yabo bose ari Abarundi ata nyungu itanira Burundi atagushira igihugu mu kaga atagushira Mariya muri bene Burundi aricyo gituma nasabye simite yuko ubwo bwicanyi bwahagarara hanyuma bakaca mu biganiro tugatora inyishu y'ikibazo cy'u Burundi.
Radio Sud America Washington DC mu Burundi gipolisi n'iperereza bimaze ukwezi kurenga vyerekana abantu biyemerera ko ari abagwanyi bishikanye abo bantu bari yemerera ivyaha bitandukanye nkuko babarisha abantu bakanabata mu binogo n'ubwicanyi bwahitanya ababikira batatu b'abataliyano kazi mu mwaka w'2014 umushikiranganje w'ubutungane avuga ko atangorane biteko abo bantu bamara ico kiringo batarafungwa yamara umushingwa manza Fabien Segatwa yemeza ko mu mategeko umuntu yiyemereye icyaha na cyane cyane gikomeye nk'ukwica acategerezwa guca afungwa ayandi matohoza akabandanya ari mu munyororo. Ni inkuru y'umumenyesha makuru wacu Eroje Wirikaneza.
Abamaze iminsi bishikana biyemangira ko ari abagwanyi ahanini bavuga ko bahora bakorera mu makaritsiye amwamwe y'igisagara cya Bujumbura hamwe n'intara ya Bujumbura benshi bita Bujumbura Rurale babiri muri bo mbere baramaze kwerekana ibinogo bibiri mu buraruko bw'umugwa mukuru Bujumbura muri karitsiye ya Cibitoke ahatowe ikiziga cy'umuntu umwe yishwe hamwe no kumutakura ahabonetse ibisigarira by'abantu batatu. Iruhande y'ivyo hari nibindi bemanga nk'uyu musore yivugira ko ari mubishe ababikira batatu b'abataliyano kazi mu mwaka w'2014
kucereke icababikira ndimwe twebwe twabishe bivuye kuri Alexis Nduhije kugira twambike iceyi ubutegetsi buri ku gihugu batubwira yuko hagize ico dukora mu banyamahanga amakungazi bahaguruka bakatubusobanura yuko bajya babikira aribo bashitwara imiti ikiri ba onders hari mbonerakure ziriko zirigira imyimenyerezo ya gisirikare.
Uyu cyo kimwe n'abagenzi be bamaze ukwezi kurenga mu iperereza ry'u Burundi umushikiranganje w'ubutungane Emile Rantine Kanyana yemeza ko atamategeka ararengwa gushika ubu.
Ubutungane bwaratagwe gukora ni kujya nyine. Ubutungane buhera he? Buhera hariya muri police kururiya gira ankete kururiya afaturiya muntu yakoze icyaha. Ni intambwe ya mbere iyo dossier igeze ko baracyari ko barakora bariya iyo ama ankete ariko araba muri police abashikiriza amanza babikurikiranira hafi kugira barabe ko amategeko ariko arakurikizwa. Hajya rero nta tegeko narimo rirarengwa.
Twashatse kumenyesha amategeko abivuga ko twegereye umushingwa manza Fabien Segatwa yatwishuye ibikurikira.
Urwego rw'iperereza rurafise ingene rutohoza amakuru abo bantu rero uko jenda babona gihe rero badapfunzwe abajeje iperereza barashobora koresha uburyo bwabo kugira ngo baronge amakuru nkabijya bintu byabikiraho byo turabizi nibo kwemera yuko ari bo wenyene bavyutse mu gitondo bakiyumvira ngo twagiye kwica babikira n'umugambi bafatanije n'abandi uwo mugambi rero bategerezwa kwerekana neza abo bafadikanije nyamba rero muri perereza bakirondera abo bandi birashoboka yuko bavuga bati reka kubapfunga reka tubanze tumenye ukuri kose.
Ariko rero kubamaze kwiyemerera icyaha ngo nta guca hirya no hino nta kindi kibanza bakwiriye atari mu mabohero.
Cyo cyaha abantu bose baragisemereye bavuga ati nakabikabisha. Umuntu yemera neza yuko yishe bajya babikira yategezwa gupfunga. Nta kindi kibanza kiwafise.
Umushikiranganje Kanyana asaba abantu bose kudaca imanza no kutiha inyishu bakarindira ingingo y'ubutungane.
Kwese rero duteyenyenye tuvyakire ko turiko turavyumva twihangane turindire ama etape yose akenewe urubanza rucako ahere tuze twumvirize ukuri umucamanza adodo shikiriza.
Umushingwa manza se gatwa yemeza kwica amategeko aha nk'inyungu uba yiyemereye icyaha aruhugabanirizwa igihano kuko batarinze kugora sentare. Turetse abishikana umushikanganje w'ubutungane amenyesha ko abana bose bafatiwe mu bitero bitandukanye baciye barekurwa co kimwe n'abafatiwe mu myiyerekano yuko yamiriza ikiringo ca gatatu c'umukuru w'igihugu abatararekurwa umushikanganje kanyana asaba abacamanza kunyarutsa imanza zabo ariko akagabisha abatuma abana gukora mabi ko batoca bijajara ngo abana bafashwe ntibahanwa. President Nkurunziza afata ingingo yo kurekura abana bafatiwe mu myiyerekano leta yise imigumuko mu mwaka uheze yahamagariye ababyeyi babo kwitwarira abanyepolitike nawo mashirahamwe yigenga bahamagajije iyo myiyerekano. Eroje uri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika.
Mubandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika i Washington DC. Mu Rwanda President Paul Kagame yongeye gutangaza ko atazokwigera na rimwe yihanganira abayobozi batubahiriza amabanga bajejwe uko bikwiye. Perezida Kagame yabitangarije mu rugendo yagize mu karere ka Gakenke mu ntara ya mu Buraruko aho yavuze ko bibabaje kuba muri ako karere hari imigambi iterambere imaze imyaka 17 yararindiriye. Eric Bagiri ubusa yarakurikiranye ugo rugendo.
Ijambo mukuru w'igihugu Paul Kagame yagejeje ku batuye akarere ka Gakenke mu ruzinduko yagiriye mu ntara y'Amajyaruguru ryatambutse kuri radio na televiziyo by'igihugu ryibanze kuruta ku bikorwa remezo muri ako karere. Umukuru w'u Rwanda yashimye iterambere Gakenke imaze kugeraho ariko ntiyabura no kugaragaza ukutemeranya gukomeye ku mishinga y'ibikorwa remezo yadindiye bikambije yagombye kubifasha rubanda. Urugero yafatiyeho ni umushinga wo kubakira ivurira abaturage bo mu murenge wa Gatonde, ni umushinga avuga kumaze imyaka 17 uraho.
Hari ibintu byinshi hano ntashobora kumva, hari n'ibyasezeranijwe kera muri 1999. Mbona hano bamwe bari hano ngira ngo bari bataravuka, ndabona n'ubu bitara ivuriro ryo muri Gatonde ryasezeranijwe muri 1999.
Ibyiri vurira abaturage bategereje amasa gahera mu kirere umukuru w'igihugu yasabye ibisobanuro ku babishinzwe. Bwana Patrick Ndimubanzi ni umunyamabanga uhoraho muri Ministeri y'Ubuzima.
Serivisi no mu mishinga uko babivuze hari ibitaro bibiri ariko nayo turateganya kuzabyubaka dufatanyije na karere.
Mubanze muhere kuri ibi byahere muri 1999. Niba hari n'izindi porogaramu zimwe muhindura mugatangire ibingibi mu bikore.
Yes, excellence.
Ndashaka kukibanza kikaba mu ngiro.
Gakenke, akarere k'imisozi miremire n'abaturage basaga 300,000 kandi 90% byabo ni abahinzi. Igihingwa kihiganje ni ibigori ariko ikibazo cy'imihanda yo kunyuramo bagemura umusaruro ku masoko ibabera ikibuza. Ubuyobozi bwa Gakenke bwabwiye umukuru w'igihugu ko kubera imiterere yaho no kubona urusekabuye bamena mu mihanda bikigoranye. Ningingo nayo itoroshye kuyumvisha Perezida Kagame.
Na Minister wa Infrastructure ndashaka iby'imihanda. Imihanda ida roads ntabwo yamara imyaka ingahe. Imihanda bazajya bakora ruko ngiye kujya ahantu ntabwo bishoboka.
Bwana James Musoni Ministri w'ibikorwa remezo arasobanura.
Nibyo nk'uko mbivuga nta mpamvu yuko byatinda kuriya. Icyo kibazo turagikemura ni kwa Perezida Republika.
Vuba cyane. Yose meya ndashaka kuzajya umbwira uko bikorwa. Ugize umbwire nta handi uzajya ubanza kunyura, ugize umbwire ushaka kumenya kunyura.
Ibisobanuro ku kibazo cy'ibura ry'imbuto z'indobanure zitanga umusaruro utubutse kandi vuba gihangayikishije abaturage hirya no hino mu gihugu nabyo biri mu bitanyuze Perezida Kagame. Byatanzwe na Bwana Tony Sanganira umunyamabanga wa leta muri Ministeri y'Ubuhinzi n'Ubworozi.
Nubwo koko tukizivana hanze nyinshi hari noneho gahunda dufite
ariko twabashyiriyeho kuzivana hanze gusa kuko iyo research center impamvu bitava hanze bikageraho biva mu gihugu n'iki imyaka ikaba 10 ikarenga 10 n'ukubereke.
Your Excellency, ntabwo bikwiye turimo turashyiramo imbaraga mu bushakashatsi kugira ngo tubashe kubona imbuto zera hano mu gihugu.
Iyo ariko ayo magambo niyo muhora mumbwira buri munsi buri gihe ariko imyaka igashira ari 10 karenga. Nabyo bikwiye guhagarara, iyo mikorere ikwiye guhagarara.
Muri uru ruzinduko mu karere ka Gakenke, Perezida Kagame yongeye kumvikanisha ukutazihanganira umutegetsi uwo ari we wese utazubahiriza inshingano uko bikwiye.
Hanyuma ubwo ndaza guhangana n'abatinze ibintu bishoboka baraza kumbona guhangana. Iyo ibintu bidashoboka uwo ntawe nabiziza biba bidashoboka nyine kandi birumvikana ubwo tugashaka uburyo ariko igishoboka impamvu kidakorwa sinshobora kukihanganira na busa.
Ibindi bikorwa remezo nk'umuriro w'amashanyarazi mu karere ka Gakenke uracyari kuri 15%. Perezida Kagame arashimangira ko bigomba kwiyongera byanze bikunze kuko iyi impuzandengo ubwayo ikiri hasi. Muri aka karere kimwe n'ahandi haracyagaragara umurundo w'ibibazo bikomoka ku mishinga yo kwimura abaturage nta ngurane, nabyo Perezida Kagame avuga ko byagombye kuba bitacyumvikana. Ni ibikorwa bisanzwe kuri gahunda ya guverinoma iteganya ko mu 2017 abanyarwanda bazaba bafite amashanyarazi kuri 70%. Nyuma y'uruzinduko rwa Perezida Kagame Gakenke biteganyijwe ko arukomereza mu karere ka Rubavu mu burengerazuba bw'u Rwanda kuri uyu wa gatanu. Ekabagira ubusa, Ijwi rya Amerika, Ikigali.
Mu Rwanda kandi mu bitaro bya gisirikare i Kanombe hatangujwe imashini izofasha abarwayi kubongerereza amaraso canke kugabanya amaraso yanduye mu mubiri w'umurwayi. Ibindi kuri inkuru twumvirize Asumta Kaboyi.
Ubu buryo bwatangijwe mu bitaro bya gisirikare Kanombe bwajyaga buhabwa abarwayi bagiye kwivuriza mu bihugu by'i Burayi, Afurika y'Epfo ndetse no mu Buhinde. Mu ntangiriro abaganga barenga 10 nibo barimo guhugurwa n'impuguke zaturutse mu gihugu cy'Ubudage uko iyi mashini ikoreshwa. Madamu Manyirigira Odeta ni umwe mu bahawe amahugurwa ku ikoreshwa ry'iyi mashini.
Ikura amaraso mu murwayi cyangwa se mu waje kuyatanga, ikayatandukanya mu bice bigize amaraso nk'uko tubizi ko hari ibice byinshi. Hanyuma igafata ayo bayisabye, ayo dukeneye gufata, ayandi ikayasubiza muri nyirayo. Niba ari umurwayi bitewe n'igice umuganga yasanze gifite ikibazo ashaka gukuramo, bikaba ari cyo ikuramo. Abayikoresha tuba twabishyizemo muri mashine bitewe n'icyo dushaka gukuramo, hanyuma ikidakenewe kigasubira mu murwayi.
Iyi mashini kandi izajya yifashishwa n'abashaka gutanga amaraso kwa muganga. Abashinzwe kuyikoresha beretse abanyamakuru uburyo umuntu wifuza gutanga amaraso iyi mashini imufasha, ikamukuramo ubwoko bw'amaraso muganga yakeneye, ibidakenewe bikagoma mu mubiri w'uwatanze amaraso. Iyi mashini ifite ubushobozi bwo gukura amaraso yanduye mu mubiri w'umurwayi agahabwa amaraso mazima. Dr. Fabian Ntaganda, impuguke mu ndwara zifata mu maraso, asobanura ko guha umurwayi amaraso mazima ukamukuramo yaramaze kurwara ari uburyo bwo kumwongerera igihe cyo kubaho.
Mu burwayi bumwe nka bwa za kanseri, aho nka globulin ziyongera cyane, iyo ziyongera zikagera ku gipimo cyo hejuru cyane, turazifata tukazikuramo izo ziba zirwaye tukazidiscardinga, noneho umurwayi tukawukorera tukamuha imiti isanzwe. Ubundi ikunze gukoreshwa muri emergency situation, abenshi rero bajyaga mu Buhinde cyangwa mu Budage cyangwa muri Afurika y'Epfo.
Dr. Fabien Ntaganda, impuguke mu by'indwara zifata mu maraso, yemeza ko nubwo iyi mashini yagejejwe mu Rwanda ariko izatangira gukoreshwa ari uko abaganga nabo bamaze guhugurwa bihagije, kuko aribo bazajya bategeka iyi mashini ikikorera umurwayi. Abasanzwe bakora muri laboratwari aho abarwayi batanga amaraso cyangwa ibindi bizamini abaganga basaba, bemeza ko iyi mashini ije kubunganira mu mirimo yabo ya buri munsi. Uyu ni Madame Agnes Nganyira, umukozi muri laboratwari mu bitaro bya gisirikare Kanombe.
Iriya mashini nk'abantu bo muri labo izajya itworohereza cyane. Niba umuntu yarwaraga malaria tukamwongera amaraso ariko afite n'andi arimo apfa, ni ukuvuga ngo bizaba byiza kuko amaraso yanduye azajya asohoka hajyemo amazima yonyine.
Nta munsi uzwi neza abarwayi bazatangira kwifashisha izi mashini. Muganga Fabien Ntaganda wo ku bitaro bya Kanombe avuga ko bizaterwa n'igihe abaganga bazamenyera nabo gukoresha iyi mashini uko bikwiye. Ikindi muganga asobanura ni uko iyi mashini izajya ifasha abarwayi batarazahara cyane, kuko iyo umurwayi ageze ku rwego rwo kuzahazwa n'indwara bigorana gukira. Ikiguzi umurwayi asabwa kuzatanga mu gihe ashaka ko iyi mashini imufasha nacyo ntikiramenyekana. Ababishinzwe bavuga ko bazabanza kumenya ibikoresho bigenda ku murwayi uko bingana, bakabona kumenya igiciro umurwayi yatanga. Iyi mashini niyo nini muri aka karere ka Afurika y'Iburasirazuba. Abaganga bavuga ko umurwayi wayikeneraga mbere yahabwaga uburenganzira bwo kujya kwifuriza mu bihugu byateye imbere. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, Ikigali.
Ijwi rya Amerika rirabashikiriza ibyiyumviro bitandukanye ku bibazo bitari bike. Mugira mwumvirize ijambo ry'intangamarara ribashikiriza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Umunsi wa kabiri amabendera ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaramanukijwe kugeza hagati na hagati ku mambasade n'amakambi, ikimenyetso cyo kwerekana umubabaro Amerika yari ifise kubera ibitero by'iterabwoba byahitanye abantu barenga kuri 30 bigakomeretsa abandi 200 barenga i Buruseli mu Bubiligi. Perezida Obama yavuze ati Abanyamerika bifatanyije mu mubabaro no gusengera Ababiligi. Yavuze ati
We stand in solidarity with them.
Twifatanije nabo mu kwamagana ibi bitero bitagira izina ku nzira karengane. Tuzakora ibishoboka byose kugira ngo dufate mu mugongo inshuti zacu z'Ababiligi kandi dushyikirize ubutabera abakoze ibi bitero.
Ibyo bitero byagizwe mu gitondo cya kare ku munsi wa kabiri, aho abantu benshi baba bariko bajya ku kazi igisagara cy'Uburusiya kigugwa ku bitero vya bombe bitatu zibiri kuri aeroport za Ventem yindi imwe kuri station ya gari ya moshi ahitwa Melbeck umugwi w'abagwanyi b'iterabwoba rya Islamic State nibo bitiriye ivyo bitero icyumviro cy'uko umugambi wa politiki ushigikiye ukwica abantu ataco bazira ni icyumviro ataho gihagaze Perezida Obama yabivuze mu kiganiro n'abamenyesha makuru aho yavuga ko be n'ibindi bihugu 60 vyifatanyije mu kugwanya umugwi w'iterabwoba wa leta ya Kiislam bagiye kubandanya ibitero byo gusambura uwo mugwi abategetsi b'ibihugu vya Buraya kimwe n'ibindi bihugu mu makungu nabonyene bashikirije amatangazo nkayo yo kwifatanya n'ababirigi mu mubabaro kimwe nayanegura ivyo bitero vyagizwe mu gihugu c'Ububirigi Obama avuga ko kabaye akaryo ko kwibutsa isi yose yuko ikiyo kunga ubumwe
dukwiye gufatana munda hatitaweho ubwoko ibihugu cyangwa imyemerere mu madini mu kurwanya iterabwoba rigenda ryiyongera turabishoboye kandi tuzatsinda abashaka guhungabanya umutekano n'umudendezo wa rubanda ahariho hose ku isi
iryo ryari jambo ry'intanga marara ry'abashikiza ibingabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za Amerika Njuti mwese mwaduteza amatwi mu kanya turasozera ibiganiro byacu byo kuri isaha yamara imbere yaho reka mugenzi wacu Aloyce Bigirimana atwibutse ibice bikuru byari bigize amakuru yadushikirije Aloyce
Mu makuru twabashikirije mu gihugu cy'Ufaransa cyatangaje ko cyafashe umugabo kivuga ko yari mu mugambi wo gutera Ufaransa afatanije n'abandi bantu. Mushikiranganje w'Ufaransa w'intwaro mu gihugu hagati Bernard Cazeneuve yamenyeshije ko atakigaragaza ko uwo muntu yaba afise uruhara mu bitero byabaye i Paris canke i Bruxelles mu Bubiligi. Mu gihugu cya Congo cya Repubulika ya Congo murambabarira umusirikare wa leta afise ipete rya generale ahamagarira abanyagihugu kugumuka ngo banke ivyavuye mu matora amatora yahaye intsinzi perezida w'ico gihugu Denis Sassou Nguesso ivyo uwo mu generale yitwa Jean-Marie Mokoko yabibwijwe rya Amerika ejo ku munsi wa kane inyuma yaho umushikiranganje w'intwaro mu gihugu hagati atangarije ko Sassou Nguesso yatsinze ku majwi 60% mu matora yabaye ku munsi w'Imana generale Mokoko yavuze ko majwi yatangajwe atariyo muri Sudani y'Epfo perezida wa Sudani y'Epfo Salva Kiir yakuye mu mabanga umushikiranganje wajejwe imigenderanire n'andi makungu yaramaze amezi 27 muri ayo mabanga perezida Kiir ntiyavuze icyatumye akura umushikiranganje Barnaba Mariar Benjamin kandi ntiyanamusubirije iyo ngingo yafashwe inyuma yaho hari abari ko bamusaba gutanga imihoho bamwagiriza ko yasohoye amabanga yuko intara ya Abyei igwiriyemwo ibitoro atari ubutaka bwa Sudani ya Majefu ariko uyo mushikiranganji ubwiwe arahakana ko atoba arico yoba yarahowe Muri Cameroon naho abanywanyi ba Perezida w'ico gihugu Paul Biya bariko bamusaba ko yokongera kwitoza kurongora igihugu mu yandi matora ariko batavuga rumwe n'ubutegetsi baciye bihereza amabarabara ejo ku munsi wa kane bavyamirira kure mu kuvuga ko imyaka 34 Denis Sassou Nguesso no Paul Biya murambabarira amaze ku butegetsi ikwiye kugira abise abandi perezida Paul Biya wa Cameroon yahinduye ibwirizwa shingiro mu mwaka wa 2008 akuramwo ibiringo byo gutwara
Juti mwese mukunda radio y'Ijwi ry'Amerika ibiganiro twa bitwa bateguriye kuri isaha aha niyo bigarukiye mwakoze kudutega amatwi mukanye ibiganiro byacu birabandanye imutangwa
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.